Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe njuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane nahazwe zimwe mu ngingo ivyo ngiye kubashikiriza
ubwo bwo mu Kirundo mwaragiye mu radio mwashaka no makuru yuko muri ko murahamagarira kwaruka gufata abakenyezi ku nguvu n'ibindi kugira ngo mugwize abanywanyi mu migambo yanyu iyo mvugo nkumbu yivuga mu kindi gihe atari gihe cy'uno munsi ntiyari kugira ingaruka nk'iyo yagize uno munsi
numuhuza w'abarundi Dwarudondo w'Imana asaba ugwaruka kwirinda gukoresha imvugo zijyanisha iyo nkuru co kimwe n'iyi impunzi z'abarundi zahura mu ikambi ya Nduta muri Tanzania zatahutse turazigaruka ko mukanya isase ngere ngire mwiriwe nakaze makuru tubafitiye kuri no mwanya ku nshuro ya kane impunzi z'abarundi mikambi ya Nduta muri Tanzania zatahukanywe ariko imbere yuko tugaruka kuri iyo nkuru Amerika irashimira umugwi w'abahinga batatu ba ONU bigenga bakoze amatohoza ku vyaha vyakozwe mu gihugu c'u Burundi kuva muri 2015 munama rukokoma igira 36 igisata ca ONU kijejwe vy'agateka kazi na muntu iri kwibera i Geneve mu Swisse Amerika yakeje abahinga ku makuru atandukanye y'ivyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu bacukumbuye ku bantu bagera ku 500 mu itangazo ryayo Amerika yamara yavuze ko itashimye ingene leta y'u Burundi itorohereje abo bahinga muri ayo mato hoza leta zume za Amerika zikaba zasavye zishimitse leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose icuka kigatosogwa ifatiye kubiri muri ico cegeranyo c'aba bahinga batatu bigenga ba ONU bemeje ko habaye kandi n'ubuhakiba ihohoterwa rikomeye rya kiremwa muntu gushashuza abapfasoni n'abigeme kubureza igufa batavuga rumwe n'ubutegetsi ayo mabi akaba yege kwa nini kurwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi mbonera kure na bamwe mu bajejwe gucungera umutekano w'abanyagihugu Amerika yateye kandi vyatsi gitero cabereye ahakorera igisata ca ONU kijejwe agateka kazi na muntu mu Burundi ku igenekerezo rya 13 z'uku kwezi turimwo yongera isaba amatohoza ataho yegamiye nirengukishwa imbere y'ubutungane bw'uzokwagirwa wese n'ico caha ino nkuru tukaba tuza kwigaruka ko ku buryo burambuye makuru yacu yo hanyuma aho tuza kugerageza kuvugisha impande zitandukanye zitabiriye iyo nama igisata c'impunzi ku ncuro ya kane abarundi bagera ku 500 bari bahungiye mu ikambi ya Nduta ari mu gihugu ca Tanzania batahukanywe umenyesha makuru wacu Chrissy Munezero yanyarukiye muri commune ya Mabanda y'intara ya Makamba bakiriwemo
karibu mu gihugu cyanyu mukiri ubuhungiro ndabahaye ikaze rero mu gihugu cyanyu
iyo miryango 137 yatahutse iva mu ikambi y'Induta yose yari yahunze iva mu makomine agize intara ya Rutana aho mu ikambi yifata kibanza y'Igatara bakiriwe n'umushikiranganji Pascal Barandagiye ajejwe intwaro yo hagati no gukundisha igihugu ari kumwe n'uwuserukira mu Burundi ishirahamwe HCR hamwe n'uwuserukira igihugu cya Tanzania bacuruka imiduga yabazanye abo bahungutse bamenyeshije yuko banezerejwe no gutahuka mu mihani wabo
hari cyo bayeho nyene nabi nyene baza baraduha ibintu bikaya baduha ngo ni ngo ni by'ukwezi kumba ari by'indwi zibihahera indwi zibi nyene byaheze rero ni garukiye muhira aho wavutse mu gihugu cy'u Burundi haragoye kuko uwo ni wacuga umuvuga ube mu gihugu cyavukiye mu gende abirade mu zati hape ni tahira muhira
twosanga hameze neza gusa nako nkubu ko mvuye ino sinzi kuntu hifashe kwe nigumuko baduteye ko nabonye nabandi bayiko baragenda ko naje ntashwa kugira nigumuko y'intamba
mushikiranganje jejwe intoro yo hagati yaha ikaze abo bahungutse yongera arabizeze yuko bazosanga amatoho yabo uko bayasize
kaze rero muri sanze muje mubaye nivyo twariteguye kubakira amatongo yanyu ntaho yaroye mushikira mu ngo zanyu aho bahereza kubandika muca mugenda mu ngo zanyu uwo yarasiga mu itongo ryanyu tumusabye ko aterekanye ibyangombwa byose kugira ngo aribasubize uwo munsi mugishika
yongeye kandi arasaba ishirahamwe HCR gufasha ngo n'impunzi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda zitahuke
turazi neza ingorane bafise abari mu gihugu cy'u Rwanda nico bituma tuguma dusaba n'ubu ngene HCR ko yodufasha kugira ngo dushobore kuronka inzira yo gutahukana mwiteka abari mu gihugu cy'u Rwanda benshi abari yo baza batorotse kuko ubufashwe
abihanirwa cyane gose turasaba rero hasere navyo ibidufashemwo kugira abarundi bose bavyipfuza batahe mu gihugu cyabo
hanze iyo kambi twahasanze abakenyezi bavuga yuko bahungutse ku buryo bwabo aba bakenyezi ngo bari baje gusaba abaserukire HCR kubafata mu mugongo ngo kuko batahuse atacu bafise bifashisha
yonaziye kera urabona nasitseyo bitsabira nka makarara nka bya bintu birananira ndagaruka mugabo agatoke ni bampaye ndakazana Nibakamu, nipaye ndaba ko bogira ati bakagira two bompa narizanye nifuza yuko bomfata nk'abandi
naje ku itariki 11 z'uko 8 mugabo je nari mfise ibyangombwa bari bambwiye ngo nzane impapuro bampaye ngaha nyene nifuza ko banyakira bakamfasha nk'uko bari ko bafasha abandi kuko naje ndi mpungutse
nk'uko babigiriye abahungutse mu ndwirangiye abo barundi 503 baronse impamba y'ibifungurwa bizobamaza amezi 3 mushikiranganje barandagiye akaba yabasavye kutaba intamba y'amahoro ahubwo ngo bafashanye nabo bazohasanga kuyabungabunga bitekanije ko abo bahungutse bazoba bageze mu makomine baturukamwo umasaha atarenze 48 Krisi Munezero mwikambi y'Igatara mu mabanda ku bwicu rya Amerika
Imabanda rero akaba ari mu ntara ya Makamba Makamba cyo Kimena Kirundo ijuru rya Amerika mukazumva kuri mukayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 ku mirongo yacu ya FM Ibiro by'umuhuza w'Abarundi byatunganije inama y'urwaruka rwo mu ntara z'uburaruko zikomoka mu migambwe itandukanye mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze atubwira byinshi kuri iyo nama iri kwibera mu ntara ya Kirundo
Bivanye n'imvugo ikoreshejwe umutekano urashobora guhungabana canke ukagenda neza uko niko umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana yakubiye urwaruka rurongoye abandi mu migambo itandukanye ikorera mu ntara za Kirundo Kayanza Ngozi na Muyinga umuhuza w'Abarundi avuga ko igikomeye cyane ari ukwiyumvira ingene ivyo uvuga bishobora kwakigwa n'abakumviriza umuhuza afatira akarorero ku mvugo zimwe zimwe zagiye zirakoreshwa zikakigwa ugutandukanye
mu minsi yahera ugaruka ko mu Kirundo mwaragiye mu radio mwashaka no makuru yuko muri kumurahamagarira ugaruka gufata abakenyezi ku nguvu n'ibindi kugira ngo mugwize abanywanyi mu migambo yanyu iyo mvugo nk'umuri yivuga mu kindi gihe atari gihe cy'uno munsi ntiyari kugira ingaruka nk'iyo yagize uno munsi nkuvuga yuko icuvuze rivara n'igihe ukivugiye n'ingene ubishikirije
Izo mvugo zaravuzwe cyane mu mezi yaheze kugaruka bw'imonera kurezegamiye umugambwe uri ku butegetsi Abeli Ahishakiye arongoye ugaruka kwa CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo avuga ko izo mvugo bazisezereye mu mbonera kure
kubijanye na komine ntega ku byabaye kugaruka zijya mvugo zacaye cyane mwarumbuza yuko abaturongoye bwo w'igihugu mu mugambwe baratubwiye ati imvugo mubona yuko naho zoba zibanezera mukamona ko zidafise intumbero mugerageze kugira ngo imibano igende neza nimugerageze muvuge indirimbo z'Imana mu mazimisi mubyumva yuko izo mvugo zitasubiriye
umukuru w'imbonera kuri mu ntara ya Kirundo avuga ko ugaruka rongoye rwahindutse muri byinshi akamenyesha ko rubanye neza cyane na mu yindi migambwe
keshi abanyamugambwe benshi baravuga yuko twebwe twambara inkofero z'igisoda bakavuga ko twambara ibutine z'igisoda ariko ku nyene icyubahiro n'abatwara umugambo wacu kugwe igihugu mu mugambo CNDD-FDD baratubwiye ati naho mugira amwe muvukana bakabaha ibirato bisigure ko baduhaye ibirato usanga baduhaye ibirato by'igisoda byatabutse ugasanga kubera umunezero umuntu yumva yuko arose mwene wabo yamugabiye ikirato ariko natwebwe tumaze gutora izo nyigisho yuko bategeza kubikura bakabisubiza abanavyo muyu mwaka wa 2015 musanze muziki igihugu cyacu habaye ihungabana gatonyi kugira ngo abasi ntibabifatire ko twagerageje kubihereza abanyene byo
no mu runani amizero y'abarundi ugaruka rusanzwe ruhabwa inyigisho zingene go kwitwara byemezwa na Jean Baptiste Rugemintwaza harurongoye mu ntara ya Kirundo
mu byo kuri byarabaye aho ugaruka ruri mu yindi migambwe sa CNDD-FDD na amizero y'abarundi bacanamwo rimwe na rimwe byama bishikanwa amavi yumvise ku maradiyo ariko byama bihera ni ibyo navuze nyine byama bihera mu kutumvikana kuri iki cyangwa kiriya na cyane cyane mu kuta mu kudakoresha imvugo iremesha ivyo byarabaye mu byo kuri sagasishishwa rumuri ariko rero urwaruka rwacu turarubwira encadre tukagwigisha ukungene rukwiye kwitwara ikenshi rero uzosanga habaye abarushotora birashika bakarushotora nkuko byamba biba ariko rero rukagerageza kumenya ngo bitware
Rugema Intwaza yizeye ko inyigisho z'ibiro by'umuhuza zishobora kugira ico zifashije gusumba.
Sinshobora kuvuga yuko rubanye neza 100% kuko birashobora gushikaho barutakura mugaho kwihoza. Iyo gwihojeje rero mwumva yuko biba bimeze neza. Aho rero niho mvuga ntizi inyigisho ziradufasha kandi ndabanze kubona yuko mu bisanzwe abaduhurira muri zinganda mu byukuri ubu turamaze gutera intambwe yo kuyaga.
Ibiro by'umuhuza w'abarundi vyatunganije inyigisho ku mvugo idakomeretsa kugwaruka gwegamye imigambwe bifatikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu FINIWAP riraba ibirerana ry'abantu ku isi. Suzanne Ngomandonge aserukira iryo shyirahamwe mu Burundi asaba ugwaruka gwegamye imigambwe kugwanya amabi afatiye ku bitsina mu bikorwa vyabo vya politiki. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi ry'Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze urakenuye amakuru yo mu ntara tuyabandanye tubabwira ivy'umurwi w'abashingamateka bo mu mizero y'abarundi wazindutse utanga imfashanyo ku bana biga ku ishuri ryigisha abagendana impumyi ryitiriwe Rusiya Mwiranda. Iryo shuri rikaba riri ku Mushasha mu gisagara ca Gitega. Fidel d'Antoine Nsabimana n'ijisho ry'Ijwi ry'Amerika igitega.
Iyo mfashanyo yatanzwe n'abashingamateka batuye mu runana mizero y'abarundi yarigize n'ibifungurwa ibira majana biri vy'umuceri n'ibiharage, amakarato y'amasabuni, amavuta y'amamesa, imitobe n'impuzo kwikingira imbeho. Nkuko vyashikirijwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inamashingamateka Rwasagato, iyo mfashanyo yavuye mu kwiyungunganya k'uwo mugwi w'abashingamateka.
Hano n'ubundi nubwo turi hano ntitwari nk'abaje batumwe n'urwego rw'inamashingamateka. Oya, mugabo twaje nk'abamwe mu bashingamateka b'inamashingamateka y'u Burundi. Aba bagenzi tumaze kuvugana babonye ko ari byiza yuko twoshika hano bakabona abana barerewe muri kino kigo, bakabona ingene gitunganije, bakakimenya gusumba uko je none narabwiye, kuko naje yuko nababwiye siko ingorane mufise ni nyinshi ntazo dushobora gutorera umuti. Mugabo ishaka ryo guterera kugira ngo umuti w'ibyo bibazo uboneke turarifise.
N'imfashanyo yakiranye ugweze n'umuyobozi w'ikigurumuri ikigo citiriwe Umweranda Rusiya cegukira umuryango w'ababikira ba bene Bernadetta kuko bavuga ko izo mfashanyo zishitse hageze. Mama Arine Karegwa arongoye ikigurumuri.
Abavyeyi b'abana barakenye, ikigo nacyo nyene ntigiteye imbere. Aba bana bari bakeneye gufungura neza kuko harimo abafise ubumuga bubasaba gufungura. Bafunguye hakabaho amelioration mu byo kubona, mugabo ntitubishikako. Rero uburyo bw'ibibatunga navyo nyene tworoherwa cyane, ntitubikora uko twabyifuza kugira ngo umwana agire igikuriro nyene neza. Ibijanye n'ubumenyi bwabo bariga neza nk'abandi bana. None rero mwebwe ko mwaje izo ngorane turazibashikirije mvure namo bande mukorana canka bandi bagenzi kirango muzodushikanira ijwi kure.
Uretse ibibazo byo kuronka ibifungurwa bikwiye, Mama Karego yashikirije ibindi bibazo ico kigo gifise asaba bashinga amateka kubishikana muri leta.
Twifuza ko leta nayo yotwunganira mu gikorwa cyo guhemba abakozi muri iyi centre rumuri, kuko tubona yuko gushika ubu barahembwa mugabo biciye mu buryo bugoye. Iyindi ngorane bijyanye n'ibikoresho dukoresha mu mashuri ku rwego rw'abigisha no ku rwego rw'abanyeshuri nyene biva mu bihugu byo hanze bigoye kuronka, ibiva ngaha i Burundi naho ugasanga birazimbye.
Reka no kubijyanye no kuvuza abo bana, Mama Arine Karego arasaba leta kubaramira.
Hari abo twashoboye gutwara kwa muganga tugasanga ni indwara z'imitsi, mugabo byose twama dusanga bidusaba amahera menshi.
Ikigurumuri cyashinzwe itariki 5/8/1991 gishinzwe n'umuhisi Musenyeri Runa Yohakimu gitanguza abana 15 batabona. Kuva 2005 ico kigo cagumye cakira abana bari hagati ya 60 na 70. Abana bamaze kuramugwa n'ico kigo ni 250, ubu gisa abana 60. Muri abo babiri barahejeje amashuri yisumbuye mu gihugu cy'u Rwanda, bane baraciga mu Rwanda, 18 biga ku ishuri rya Senede mu gisagara ca Gitega. Kubera ko ico kigo bahigira n'ubuhinga bwo gucuranga no kuririmba, abandi bana barerewe muri ico kigo baramaze kwinjira mu migwi y'abaririmbyi itandukanye nk'umugwi Peace and Love uzwi cyane mu biteramo mu gisagara ca Bujumbura. Igitega, Fidel d'Antoine Sabimana, Ijwi ry'Amerika.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nimisi yose rero kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu ejo bimwe mu byo turiko turabategurira hakaba harimo ingorane abapfasoni we mu mitumba bagira iyo bibarutse barinzwe gukogwa umugwi ujeje guhinyanyura ibwirizwa nshingiro ry'igihugu cy'u Burundi wari wahawe amezi atandatu ngutosora ingingo zimwe zimwe zigize iryo bwirizwa nshingiro herutse kongegwa amezi abiri yamara bamwe mu bari mu migambwe itandukanye hamwe n'imigwi imwe imwe bavuga ko uwo mugwi utayegera kugira ngo baterere agacumu k'umwe muri iyo migwi idogwa harimo nk'ugwaruka mu kiganiro mugenzi wacu yanitanga ishaka yagiranye na rumwe mu gwaruka rero rwe gukira imigambwe itandukanye bagarutse kuri utwo tubazo twose Nancy Ninette Mutoni wo mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ni watangura avuga uruhara ugwaruka gwarukiye kugira mu guca Burundi.
Uruhara rw'ugwaruka ni rimwe cyane kandi ntangere kubera dufatiye ubwambere na mbere hoho no ku bwinshi bw'ugwaruka mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Byumvikana yuko ijwi ry'ugwaruka rinda kumvikana ku buryo ugwaruka rukora ibitandukanye kandi rugakora rukugize amategeko kandi tukaba dushaka no kwerekana ko ugwaruka rufite ingufu nyinshi rurinda gushyira mu guteza imbere igihugu aho rero nkabanza ndashima yuko ubu muri ino myaka kuva umugambo wa CNDD-FDD ufashe ushikirije ubutegetsi haragiye amategeko menshi ashyiraho yorohereza ugwaruka ku buryo ugwaruka rushobora kuba ruja mu nzego zifata ingingo reka mbere murazi ko n'ihuriro ry'ugwaruka iyi nama nkuru y'ugwaruka ugwaruka rwose rw'urundi rurikiyemo kuva hejuru rwaje mu gihe umugabo wa CNDD-FDD uri ku butegetsi ikindi nacyo ni uko uruhara rw'ugwaruka mu nzego zifata ingingo ugwaruka ruri mu nzego zifata ingingo ibibazo byago birumvikana kurusha ibibazo by'ugwaruka nabyo murazi ni byinshi byaba ari ibibazo bijyanye no kubura akazi byaba ari ibibazo bijyanye no kuronswa ubuzi isunzwe ubumenyi muri ibi bicanye ziya urumva uruhara rw'ugwaruka ni runini cyane kubera ugwaruka rusanzwe rufite ubumenyi butandukanye bwoshira mu gihugu hama igihugu kigatera imbere kandi nk'uko mubizi abantu benshi bagiye bagira akamaro haba mu Burundi cyangwa ku isi babikora bakiri mu muco w'ugwaruka barindira ko bakuzikana kugira ngo bashobore gukora ikintu kiboneka mwibuka nk'uharani nayo kubukira mu Burundi yabikoze akiri muto yabikoze akiri ugwaruka mwibuka na Mekendada yari akiri muto araharanira demokarasi y'igihugu urumva no kuvuga ko ukiri muri uwo muco w'ugwaruka niho uba ufite ingufu ufite n'ububasha n'uwo ubangutse ubukwe kugira ngo uterere igihugu uruhare rwo kugwaruka mu guteza imbere igihugu haba mu bya politiki cyangwa haba no mu byo guteza imbere iby'ubutunzi ugwaruka rufite ikibanza kinini kandi cyiza nibo bafite n'ingufu n'ubumenyi buhagije bukiri no ku bukigezweho na cyane cyane kubera hajya n'ibyumenyi bigenda bitera imbere ubu ugwaruka rufise n'iyo nako karusho ko kuba bafise ubwo bumenyi bw'ubuhinga bwa none bugezweho ku buryo barushije mu guteza imbere igihugu bigana biboneka cyane nk'umwimbu ku gihugu
Ndahindukire duhakaryo na Arnaud irakoze mu mugambwe Iprona Arnaud twiheje na kahise ku mugambwe wanyu mwamye mufise umuhari w'ugwaruka mubona uruhara rw'ugwaruka muri politike y'igihugu aruruwe
murakoze cyane kuri ico kibazo ugwaruka rurafise uruhara rukomeye cyane muri politike murazi bwa mbere na mbere yuko ugwaruka ahanini arigo rwinshi uravye abantu bagize igihugu canke bagize isi yose ugwaruka nigo rwinshi hama y'ugwaruka rero ruzaraja mu ngingo mu nzego z'ingingo mu nzego bafata ingingo z'igihugu mu nzego aho ugwaruka ruteza gutanga ijambo kugira ruserukire urabona yuko intererano yago ibishemeye ibyo tubibonera cyane cyane mu nterano yago mu nguvu rufise kugira ushobore kubaka cyangwa gusambura mu nguvu rufise kugira ushobore kwingira ibidukikije murazi ko rwaruka rwinshi rushobora gukingira ibidukikije nk'ubu tuvuga tuti reka tugire umugambi wo gukingira igihugu ibidukikije urumva ko rwaruka rwo rwinshi ariko rufata iya mbere kugira ushobore gukingira igihugu rushobore guteza imbere igihugu rushobore kugera byo ishusho y'igihugu ishobore gusa neza hama rero twebwe murazi neza yuko mu mugambwe wacu no butanguje kandi barundi ntaya kwikukira y'urwaruka urwaruka rero ndi ntabanduka uruhare rw'urwaruka ni ntabanduka mu buzima bw'igihugu mu buzima bw'umugambwe mbere twebwe umugambwe wacu barabihanye na cyane bazi ko n'ubunye tuko turahimbaza nyaka 55 turonsitsinze mu 61 urwaruka rero rukaba baruhariye umunsi wago ukaba umwaka kabura umwaka w'urwaruka kuko umugambwe waratahuye neza kandi nuko bamibigira urabona neza ko urwaruka rufise ico guterera mu kubaka igihugu mu gukomeza ubutunzi bw'igihugu no kugira igihugu gira ishusho nziza mu makungu n'ahandi
duhindukire kuri Jules Manirankunda namwe naho mutari mu nzego muri iki gihe murafise ugitigira cy'ugwaruka kitari gito muyobora kuri mwebwe nk'umugambwe Frode Bunya kuri ugwaruka rufise uruhe ruhara nk'uko nabajije bagenzawe
ego me mbanje kubashimira kandi nanje nkengurukira bagenzanje kubyiyumvira biracyo byiza amaze gushikiriza ndetse no yanshimira ni radio y'i Amerika yongeye kutwiyumvira aho ngugaruka kugira dushyize natwe ku ruhare rw'ugwaruka kwihanze ubuzima bw'igihugu muri rusange nshimira n'abanyagihugu bari mu bahaye basinzi rero nk'uko mubivuze uruhare rw'ugwaruka mu mugambo wacu yagiyandadaye intangere ndetse no rwego rw'igihugu rwose abona yuko rero urwaruka rwari rukwiye kugira ikibanza ikibanza kikwiye kibereye haba no mu izi nzego zitandukanye nk'uko bagenzanje baza babivuze abagiye barakora benshi bashyita ku ihangiro ry'ibintu babiza ko wasanga bakoranye n'urwaruka ndetse yaba ubugomba kera imidurumbanyo cyangwa bagomba gukora icyiza rimwe rimwe abitiza urwaruka ariko abagomba gutera imidurumbanyo muri iki gihe ntabwo tugikeneye byahitiye twarabibonye yuko atacyo byatuzaniye akaramarira rero nshima kuri bagenzanje abakoze ibikorwa byinshi bye birashima bagiye bari bakiri mu mugi w'urwaruka ko baravuga ko uwita urwaruka aha mu gihugu cy'u Burundi ntihemenyango ni hose bakunda gufata ko ari umuntu afite imyaka iri hagati ya 18 n'imyaka 35 aha mu buzima bw'igihugu rero cy'u Burundi tukaba tuzi yuko kugira ngo urwaruka uru na ruriya ushobore kugira ibyo bifite kure ni uko ushobora kuba ufise aho uvugira ibyumviro byawe bigaseruka rero ibyo na byo kugira biseruke ugira aho bivugira kandi hazwi n'amategeko ndetse kongera ukabikora uri kumwe n'abandi wumva ko wisanzuye ubundi utume ngo ugaruka n'ubundi muco w'abarundi utariko urafatwa nk'abandi
ni byiza cyane tugaruke ku kibazo tuje mu idonido ry'ivyoja mwibwirizwa shingiro ko hongewe ko amezi abiri uwo mugwi watowe n'umukuru w'igihugu duhereye kuri wewe Nancy Mutoni mwibwirizwa shingiro mubona hoshigwa mwiki kubijanye n'ugwaruka hari ico musaba cofasha kugira ngo ugwaruka rugongere ruseruke kurusha
ego ugwaruka ubwa mbere na mbere nk'uko nabishikirije ugwaruka rurafise ikibanza cyiza mu nzego kandi ikibanza ruhabwa n'amategeko hagiye amategeko menshi yorohereza ugwaruka mu mirimo yayo ya minsi yose mugabo nk'ico twobona tuje mu bwizwa shingiro rikorera nk'inyanyurwa murazi ko n'urya mugwi w'abantu 15 harimwo uduserukira nk'urwaruka twese urumva aho umuntu yose yiganza ngo ni uko umuryango uri ku butegetsi ngo tushikiriza ibyo hanze hariho urumva uwo mugwi hariho ijya nama nk'uyu urwaruka kandi azi ko twayatubajije tukayishikiriza ibyiyumviro tubona birashe vyoja muri iryo twirifashingiro biriko birahinyanyugo natwe twaduserukira neza ko ibyo twamye tumushikiriza nk'ugaruka yarabishikanye imbere kandi n'ubu ibyo twamubwiye yoshiramwe mu gihugubwiriza nshingiro two twazobishikana mugabo na cyane cyane nk'icyo twashimikiye ko nuko iyo nama nkuru y'ugaruka nayo yoja mu yoja mu mbwiriza nshingiro ikaba inama yemewe ishyirwaho n'ibwiriza nshingiro kugira ngo mbere igire ijunja bikomeye kurusha n'ahandi ari ibyo kujya mu bibanza haba mu bibanza mu gutorwa cyangwa ku ntonde ibyo urumva ni nka twebwe nk'imigambwe ni nka twebwe mu migambwe yacu turinda kubyitunganya ko ku buryo ugaruka nabwo rurumva ikibanza kibereye
Jules wewe mu mugambwe Frodebu nyakure ikintu mubona mwoshikiriza ko ari ntangere gikwiye kongerwa mwibwirizwa shingiro ingiki kugwego gugwaruka
ego ndabashimye cyane kwa abakandi kanya mumpaye ego nkuko umugenzi wacu na Sininete Musoni yabivuze muri CNDD yavuze ko ndetse iwabo mu mugambi nabone bavuga ikibanza gikwiriye ugwaruka ndetse na twebwe umugambi wacu nuko ugaruka twarushije imbere ni nago mbere ngira ngo hanini ugize abanyagihugu benshi mu gihugu cy'u Burundi umuco munini ugizwe n'ugwaruka rero bisigura ko tuto buri cyo dusaba ngo barabico boshiramo muri iryo bwiza nshingiro dutomboye duhiriwe duhishije ko baraye babongeye ayo mezi abiri nyibaza yuko nkuko abarongoye imigambi itandukanye mubona abagiye barabivuga imigambi isikafi cumi n'umwe iri ku bikorwa ikora neza ntihenzira arenga ariko ndabona habuze bakeye baroyizo muri kanake baza nabo muri parena n'abatwa bari bivugiye ku ruhande rwabo novuga rero natwe nk'ugwaruka turafise icyo twasaba abakenyezi batwibaruka abamama bacu baragiriwe bakwe barahagwa ibice 30% ariko nabo bavuga ati natwe n'ibyo bice ntibidukwiye ariko umwe n'ibyo biramaze bo barabona bati turafise n'izo kandi tusa ukorera ko rero ukwibwiza shingiro rya hahora ribivuga riravuga yuko hari amakota ya 60% Hutu 40% ibice 60% by'abahutu n'ibice 40% by'abatutsi nasaba jewe nanje nk'userukira urwaruka rw'abandi mu mugambi kanyafede bunyakuri yuko boraba igice bice bagenda barakura ko kuri izo 60% n'izo 40% bakaraba ikindi gice cy'urwaruka kugira ngo ugwaruka niyo turimo iyo politike tuyijemo twumva ko turi sur de nous-mêmes kuko amakosa yabaye twarayabonye aho ugwaruka rushobora kuba manipiye pale uyu n'uriya kubera rugenda ruvuga ngo nakanaka azoma ugacumenga ntango uvura ufise aroke ugwaruka nibwo rufata imisozi rugenda kwigisha ibyivugo by'umugambwe twara amadarapo hageze ibi na biri ugwaruka usanga ari byo ruri imbere rero na abatobora abanatwe naho ko bakenze kuvuga ugasaba igice cy'abamama bacu tugashima ariko kakaba kanditse tukakabona yuko kavuye mu masezerano ndetse kavuye no muri byiza nshingiro zifite ibiregisa rero ndashimira mugenzi wanjye Nansine Nyetse Mutoni yavuze yuko muri iyo komisiyo y'abantu 15 bari bakoze harimo ubuserukire ugwaruka donke inama nkuru y'ugwaruka iyo nama nkuru y'ugwaruka nibyo turayiza ariko ntiturabona neza ibikorwa bigaragara twanasabiraho na leta mboneye kubisaba kugira ngo leta itwereke uruhara rw'iyo nama nkuru y'ugwaruka n'ingeni yacu tubone neza kuko nk'ubu miri bwibashingiro mubona atari uko babongeye iki kugira ngo uwo mukuru w'inama nkuru y'ugwaruka azava agaruka akatubaza natwe abajene bo mu migambi itandukanye yewe sinigeze nkumva umuntu ampamagara ngo bire nk'ubu serukirwa kwa umugambi sanyafurode bunyakuri terera nawe kugira ngo rero nanjye ndi muri kumwe n'aba baze no bavuga yuko batabajijwe nizere ko rero muri iki kiringo abijeje kubitunganya bose yumviraho natwe nidushimu turasaba kagira icyo tuvuze na karengaho ry'inama bigira imana
nuko rero nshuti bakunzi biradije ya Amerika ibiganiro twari twabateguriye mu kirundi no mu kinyarwanda kuri no saha bikaba bibaye birabangiranga ha turashimiye amenyesha makuru batorokanije amakuru mwashoye gukurikirana minota ya mbere yakoze na Fasil Gebehu twari kumwe mu buhinga bw'ivyuma Diane Nahazu nawe mwari kumwe kuri micro ku izina rya bagenzi banje turi kumwe mu ruganda kubategura no kubashikiriza amakuru ndabatumira igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 mu yandi turiko turabategurira muri iyo hazoba harimwo ayerekeye inama rukokoma yishamwe mpuzamakungu ONU iri kwibera i New York ngaha muri Amerika mugume rero ku maradiyo yanyu kandi mubandanye mukurikira urutonde rw'ijuru rya Amerika.